VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, humurumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ni umwanya w'amakuru yerekeye u Burundi.
Kugesigira abana batatu. Nusaba yuko hogira abantu bose rukako nyene babagira neza, babari meseki yabo bakanserukako, bakamfasa abana bakaronka na gahuzu.
Ubu ni umubyeyi nyina w'umurundi wariwe n'imvubu kuri wa gatandatu arimo gutakambira abagira neza kugira ngo bamufashe. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mugume kuri radio yanyu. Muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura, umurobyi yishwe n'imvubu mu kiyaga cya Tanganyika mu rukerera rwo ku munsi wa gatandatu. Umukuru Mutumba Kabezi yemeza ko abarobyi babangamiwe, abagera ku 10 bamaze kwicwa n'imvubu kuva umwaka wa 2016 utangiye. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Eko ndaramubutse kandi uyu mwana yaramfise ku mutima niwe nyene nari mfise kuko twarutwana tubiri none inyatsi yarayinyatse ahasigaye ndumufakazi bugira kabiri kuko ndanze nari umufakazi.
Uyu ni Germana Nyarugendo wo ku mutumba na komine Kabezi, umuvyeyi wa Emirembo Ntihankuye, umurovyi aheruka kwicwa n'imvubu mu kiyaga ca Tanganyika. Umuvyeyi avuga ko yaherutse umuhungu wiwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu asubira kumubona ari kiziga ku muhingamo w'ukuru w'Imana.
Yagiye kwitanganika kuroba ngo aronke udufi twotubesaho.
Utamva ngo yahazimanganye.
Yahazimanganye ko nza numva yahazimanganye. Yewe kicho gikoko urumva cyaratabaguye umubiri wose kiratabaguri nyo yose n'amagara cyararanduye kirarya. Nikigandaro uye mu muryango turi mu kigandaro.
Mu muryango w'umuhise Mirembo Ntihankuye uburi mu kigandaro nduzi ngene ugiye kubaho. Nyina w'uwo muhise avuga ko ariwe yarabatunze biciye muri uwo mwuga wo kuroba. Umuvyeyi w'imyaka 50 atera kamo abafise umutima w'ikigongwe kubaserukako.
Yasigiye abana batatu. Nusaba yuko hogira abantu bose rukako nyene babagira neza, babari meseki yago bakanserukako, bakamfasa abana bakaronka na gahuzu abo mu ntwaro. Cyo ndabasaba nyene akafasanye bo mfasa.
Umukuru w'umutumba wa Kabezi aharurwa abarovyi benshi, avuga ko abarovyi bagera kuri 10 bamaze kwicwa n'imvubu kuva no mwaka utanguye. Albert Ndayizeye agatangazwa n'ingene ubu izo mvubu zitagitinya abantu nko mu minsi heze.
Hari gikoko citwa imvubu n'ukuri kirabangamiye cyane abo barovyi kuko turamaze kubura muri uyu mwaka nk'abashika 10 turavye dusizemo ngaha ku ruhande rwacu ku mutumba waramba za migera ngaha bagiye baribwa duteranisha. Kiramaze kwiha inkumbi nk'abashika 10 baramaze gupfa uyu kuva mu mwaka utanguye. Biratangaje kuko imvubu kare ibonye umuntu kera aca yiruka muga gushika uno munsi imvubu ibonye abantu ntiyiruka kandi nka benshi ariho n'abaririrwa imusozi bakigenda kuroba begereye ikiyaga Tanganyika bagasanga zaduze. Hamwe hamwe turibaza yuko biva kukubura ivyo zijya kare zaragiye ivyashi zikajya ibintu zisanze kunuze aha mu matenga none nta mashamba akiriho. Ubu bagira utuntu tw'udutara bagenda bacanye mu ijoro kugira ngo zibabonye zimere nk'izibatinya cane cane ubu barazinduka nk'abajya bazinduka barabeshe utwato duto duto bajya rero zirababangamira cane kandi zirakunda ni kubasesa mu mazi bari mu bwato. Nguye yara yariwe yarabasese mu bwato hanyuma ishiramuje.
Umustandari wa komine Kabezi avuga ko ataburyo na bumwe buriho bwo tumiza mvubu zitica barovyi. Renida Ndayishimiye atera kamo abo bakora umwuga wo kuroba kutegera aho izo mvubu ziri na cyane cyane aho zavyariye kuko zisha zigira uburakari bwinshi. Muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Mu Rutana, indwara bita ruhonya bitoke imaze umwaka itikiza ibitoke. Abanyagihugu babeshejweho n'ubuhinzi bemeza ko batagishobora gufungura imiryango yabo. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu Alain Ivirankunda.
Ndi kumwe na Fabiano Ngendabanka ndamusanze ariko ararima mu itongo ryitwa ko ryahora ririmwo ibitoke ni ku mutumba Kabanga muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana hijya no hino y'iryo tongo bimwe mu bitoke byarumye ibindi byararandutse bitewe n'ingwara ruhonya bitoke muri iryo tongo y'imetero 60 z'uburebure kuri 50 z'ubwaguke nta womenya ko yigeze kuba ari tongo ririmwamo ibitoke Fabiano rero umuravye mu maso afise umwiheburo kuko ukubaho k'umuryango wiwe ugizwe n'abana 5 n'umukenyezi kwasubiye inyuma
nta kitoke kironka nuko ubu ni zaragose ikomeye urumva ngene mbaye je nari ntunzwe no kurima ubu kubera ibitoke byagize byagwaye nivyo kare byahora bimfasha ivyo zose birambaza cyane birarenze n'ukuri ndaruha gose usanga munsi mu mwiteke cy'igitoke hari ikintu kimeze nk'ikinyo cinjiyemo igitoke rero bigaca bituma uryo mutoto uri mu kanwa ugaca wuma bagira bagikora kora gutya kikeguka
abana b'abanyeshure twaganiriye bemeza ko basigaye baja ku ishure ataco bashize mu nda ivyo bikava hanini ko abavyeyi bahora bikora mu bitoke vyeze mu kubagaburira canke bakabigurisha kugira ngo baronke uburyo mu byo kubaho kwabo nuko Albert Harushimana afise abana 3 avuga kubijanye n'ibikoresho vy'ishure abana biga bama bakeneye ni kibazo kitacorohera abavyeyi gutorera inyishu Teresa ndi mu rukundo
nko mu kwezi kw'icenda hageze kwigisha umwana waba wace nk'ibitoki ukaronka utuyoga ugashora ukaronka amafaranga afadika none ubu rero ntitukironka biragoye gose biragoye
imwe mu miryango yasohoye isuka igatangura kurima yemeza ko ataho yizeye imbuto zo guteragira amashirahamwe yishinze gushigikira abanyagihugu ategwa kamo ko gufata mu mugongo imiryango na cane cane yifise imirima y'ibitoki yatikiye Anita Nyawenda nicegera cumukuru mutumba Bukemba
turifumbereje n'ukuri oya basi nk'ibikoti cane cane ibigori kugira bishoboke kuri bo dufasha bakarosa nka bakatrosa nka kabuto duharagi cane cane agafumbire isi no mu komoso yahora ari isi imera mu gubuhatitu
igitegwa c'igitoki kirashobora kuzozimangana mu ntara ya Rutana mu gihe abajejwe burimyi hamwe n'intwaro batokwitaho kugikingira ingwara z'amazagiteye imwe mu miryango twaganiriye mwizero wo kucijukira kukirima ubandanya ugabanuka kugivyo mu gisata cita uburimyi n'ubworozi DPAE Rutana basaba imiryango gushira mu ngiro umugambi wo kokoreranira imitsinda y'ibitoki abimirima yasinzikaye Ambroise ndi kumagenge ajeje gisata cyo kujijura no guhimiriza
kubera iyo ngwara yateye igitoki ivyo bitoki byafashwe ari kubirandura hama bakabihamba umwene igihugu yarose umutsinda ku mwaka uheze cyane mu myaka iheze tegerezwa kokorera abandi kugira ngo bishobore gukwiragira mu bene gihugu babandanye basagurira abandi
tumenyeshe ko igisata c'uburimyi n'ubworozi DPAE Rutana gitegekanya mu mezi 6 ari mbere gutanga imitsinda y'ibitoki ku miryango yahora ibeshejweho no kurima ico gitegwa mu ntara ya Rutana Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Alain Ivirankunda ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kubagezaho ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Kuri uyu wa mbere u Burundi burifatanya n'amahanga kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ubukene. Uyu munsi usanze Abarundi batari bake mu bukene abona bahungiye mu nkambi z'impunzi zitandukanye. Cyakora impunzi z'Abarundi ziri na Kivale muri Uganda zivuga ko zirimo kugerageza guhangana n'ubukene. Ino nkuru murayigezwaho ku buryo burambuye na mugenzi wacu Leonce Niyongabo.
Ntibyoroshye na gato, hari abahunganye impamya bushobozi usanga ubu aribo bakibiraka byo kwimba amawese. Hariho usanga badandaza amagi batembereza amagi.
Ubwo nibwo buzima Abarundi bari na Kivale muri Uganda babayemwe muri kino gihe. Aho bashikiye muri ico gihugu ca Uganda baci bamenya gucumbagira, baba abafisi impapuro z'umusindo, baba n'abataciye mu ishuri. Bose barashobora guhurira ku mwugo umwe. Uyu murundi adashima kwivuga izina twamusanze mu bunywero ariko acuruza ibiyoba n'amagi.
Jende murundi
usanzwe ukora iki?
Katika misi yose nkora ncuruza amagi ngaha mu nkambi.
Mbega wazuhumva?
Aje mpunga mvuye ingozi.
none muri urako kazi kawe kamisi yose umutahe wawuronse gute uri munzi
yego numutahe na wurose naragiye gucingero ama ndose umutahe ndagerageza ndatangura kazi niwe kambesheje
kugira urinduro mu mutahe wakoze ingero kangana
narakoze nk'ukwezi kose tuyaronderanye ne mu banyagihugu bo ngaha mu Buganda
Sabushimike Emile numwe mu mboneza z'impunzi z'abarundi ziri na Kivara kubwiwe uvunitsa camenya gucumbagira
aho umuntu wese ashitse urondera ikintu ushobora kubaho ukagerageza ikibanza ushitsemo ukagerageza itwoshakisha kugira ushobore kwibeshaho no gutunga umuryango hari abantu rero bakora ibintu byinshi hariho abashobora kwiyungunganya bakadandaza bakagura utuntu bakadandaza hariho abaja gufyatura amatafari hariho abadandaza magi hariho abozi miduga bakaja koza imiduga hari bavoma amazi ku makinga n'ubuzi byinshi ngaha abantu bakora kugira abashobore kubaho bafite za lisansi
Sabushimike Emile rero yatanguriye mu by'uburimyi ariko ntiyorohewe
nari natanguye kurima itomate ariko itomate igiciro ugasanga ukidanza ku mafaranga make ugasanga yo wakoresheje ntayo uri kurakuramo ariko yaba twari dufise uburyo bwinshi twoshoboye kuzitwara Kampala tukazitwara kure tukazitwara no mu Rwanda ariko ubwo buryo ntiburaburonka ariko ngira turizera ko dushobora kuburonka
none ikiro muca mukigurisha ngara
ikiro kirahindagurika nk'ubu jewe ico gihe ikiro caguguye amajana 6 ariko ubu ikiro kigeze ku mafaranga 300
uwo murundi afise urupapuro rw'umutsindo mu rurimi rw'icyongereza uyu munsi yarahinduye bisa n'ibyakunze
ubu rero natanguye kuza ndavoma amazi naratoye isoko ry'amazi amazi meza cyane ashobora gufasha abarundi hanyuma rero ayo mazi niyo ashobora kuntungisha hanyuma agafasha nabo barundi mu bisanzwe kuri iryo soko hariho amafaranga dutanga ibihumbi 180 ku kwezi hanyuma kugira ujeyo rero urakota imodoka kuko si hafi ni hani birometero nka 200 uvuye ngaha hanyuma imodoka ukayikota ibihumbi 250 uyashikanya amazi aho yatereka urarondera amakinga ayatwara hanyuma uwo wikinga nawe uramuha amafaranga
n'abakenyezi rero ntibasigara inyuma barashobora kwiyungunganya bagatunga umuryango ni nk'uyu twahuriye mu isoko bita isoko ryo kuwa gatanu sikure cyane y'ikiyaga na Kivara
ikintu dukora n'ubucuruzi bw'isamaki tubyuka mu gitondo saa 12 uba wageze ku mazi gucungana nuko baguhereza isamaki n'isamaki iyo baziguheze bazifise ibeyi nitwunguka neza ariko nizo zidutungiye abana
none wewe usanzwe wubatse
nje ndubatse
ufise abana bangana
ufise abana batatu n'umugabo na jewe
none uwo mwubakanye harakaza afise
yoronka akazi gute kandi arimo nkamba ubu nije wo ncuruza nkareba ko umunyu uboneka isabune ikintu cyose urumva kijejwe mu rugo nije
uyu mukenezi kandi kubwiwe abona ko amashira hamwe ariyo kumbure yoshobora kubafasha mu ngorane barimo muri kino gihe aho mu kambi na Kivare rero abarundi bahahungiye hejuru y'imyuga inyuranye bariko bakora uyu munsi hari n'urundi rudandazwa batoye no gukabukanya ibidandazwa batiriwe barakoresha amafaranga umwe wese agatanga ica afise agahinduza ikindi kidandazwa Leon Seniongabo ina Kivare muri Uganda ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo. Bumye ku muntu umwe bategerezwa. Konga ibereri
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
Kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
Ndakumva
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
Nashaka
Yego
Ndashaka mundu ngikurije gombe mirongo
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi tsakumi. Muracyari kumwe na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Dukomeje kubagezaho amakuru ku Burundi. Ingorane y'u Burundi yaba ari ya politiki, yaba se ari y'ubwoko, yaba ari y'intara cyangwa se y'amadini. Kubwihuriro Mouvement Orange, ingorane y'u Burundi ni ukutabona iyo abarundi barimo kwerekeza. Umuyobozi wa Mouvement Orange, ihuriro ry'ibitekerezo byubaka hagati y'abanyagihugu, Francis Rohero wari umutumirwa mu kiganiro muri Isanga cyabewe na mugenzi wanjye Fidèle Niyongabo uyu munsi mu gitondo, asanga ubwoba bwo kutamenya icyo umuntu azaba ejo aribyo bituma abantu bikubiraho byose. Rohero haratangira avuga imigambi bafite.
Ego cyane nk'uko yaje kubivuga n'ibimo n'ibyo twari twashoboye kwiyaga. Ahanini ni kubera twaricanywa n'itari muto, tugerageza no mu kiganiro twari twaherutse kugirana na Edi Rwema, twashaka kwiyumvira igituma ingorane z'u Burundi bujya tugibona kumwe abarundi ni kuki tuzifata n'iki. Kuki hari abantu bapfa ubwoko gushikaho bicana bagahambana? Kuki hari abantu bapfa imigambi gushikaho bicana bagahambana? Kuki hari abantu bapfa iyo ni kureri? Ngicyo ikintu nyamukuru uno munsi twashaka kuganirira abantu batari bake kugira ngo bumve igituma tumaze dusemerera kimureke kubipfa. Haraheze imyaka itari mike abarundi barashoboye kuciyarusha baraganira. Mu byo baganiriye bavuze bati ingorane y'u Burundi ni ingorane ya politiki ngo ifatiye ku bwoko. Icyo kintu baciye bakirongerera umuti, umuti batoye ni uko imigambi ija hamwe muri leta hama bagashirayo ubwoko bwose. Ubwo haheze imyaka nibo abantu bariko barapfa, twarasubiye kuryana, abantu bariko bararira, abandi bagahunga. None burya ingorane yito y'ingorane itariyo urayishobora kuyitorera umuti w'ukuri ukashobora igihugu kigashobora kugenda neza, naho niho tuba duhagaze kuyaga.
None wibajije ibyo bibazo byose, nimba izo ngorane zo bari za politike, zo bari z'ubwoko, zo bari z'intara, zo bari z'amadini, ku bwanyu muri uwo muco Mouvement Orange, ikibazo nyakuri cy'u Burundi ni iki?
Ego cyane, umuntu yavutse mu gihugu nk'igihugu cy'u Burundi aricuza ko avukira ahantu hameze neza, akaronka vaccin, agashobora kujya ku ishuri, agasanga umubyeyi we afite icyo amugaburira, akazokura akajya mu ishuri, ahejeje ishuri yifuza kuronka akazi, atakaronsa akamenya kwa karondeye ashobora no kugaronka yatize mugabo akaronka ibimusahiriza, abantu bakenera gufungura, bakenera ko hari ibintu byinshi bigize igihugu. Ku bwacu ibyo ni byo politiki yari ikwiye gufatirako. Iyo rero abantu batabona kure ngo babiteze imbere, iyo hadashoboye kuba uburyo bw'uko ibyo bintu bironka ikibanza kinininya ngo bibatunge mu gihugu cyaro, murazi ko hari ibihugu birimo abantu benshi cyane kucemetse ko usanga barenga 1,000,000 bingahe, ni kuki abo bantu bashobora gutekana? Ni uko mu bihugu byabo haba harabaye abantu babitegekanya, abantu bakaronka bya nkenerwa bagafungura, hanyuma bakaraba kure kure cyane baherekwa n'abo bantu bafite indongozi atari abantu bavubudikira gusa. Duca dusanga rero mu myaka itari mike igihugu cyacu umengo abantu kenshi bashamirana mu by'intwaro biva ku ishavu cyane cyane, biva ku bubabare bagize mu buzima bwabo. Nari nafatiye akarorero ngira nti mbega ni kuki mu Kirundi y'umwana aguye hasi tumubwira ngo mpore ngo cira ngo tuhakubite ngo dukubite aho yaguye, babigira kubera iki? Ahanini twebwe nyine turashyiramo gukoresha ingufu mu bana, ugasanga twagiye turabigendera ko tukumva yuko ikintu cyose kitubabaje dutegereza kugikubita, kugikuraho, aho kwiyumvira kugwa ku mwana byari ibintu bisanzwe. Ahandi bashaka mubuza kurira ngo ntumire ngo umusirikare ngo urigitangaza, kandi kurira aribyo byari kumuha kumva ko adashoboye byose, ko adashoboye kwirinde abikeneye abikura ku bandi, ko akeneye ahubwo uwo muntu aja kumubyura gusumba kwibaza ko adashobora kurira. Kumva rero ko umuntu yishoboreye byose kuva akiri umwana bituma atamenya icyo abandi bamukeneye, ko icyo akeneye nawe ko abandi kugira ngo batere baje imbere. Naha mu gihugu cyacu usanga abantu bibaza ko abantu basangiye ubwoko, abantu bibaza ko bari hamwe mu muryango, bibaza ko iki gihugu bocishoboza bonyine, kigoye kurima, kigoye ibintu byinshi birimo, dutegereza twese kubifashanya.
Tubandanye, umuntu yitegereje ibyo bibazo uri kuravuga ni ibibazo byashinze imizi haheze bimaze imyaka myinshi cyane, kubganyu mubona nikihe cokogwa kugira ngo ivyo bibazo bitoregwe nyishimo nari ibintu vyoroshe guhindura ivyo vyiyumviro n'ingendo
ikeneye cyane ko abantu bavuga ngo barahindura ingendo na mu bihugu biriko bitera imbere se kuvuga ko hatarimo abantu b'ibyarya harimo abantu b'imitima mibi hari abantu batabona iyo baja mugabo ibihugu kugira ngo bitere imbere vuba niyo bishize cyane imbere indongozi zicibwe zumva mu myaka ijana amajana abiri ingene ibihugu byabo byomera iyo rero abo bantu batabonetse iyo abo bantu bigize ishinga birazwa abace babikora nabo bakora ibyo bahambije byose nabo bace baja gusinda gutukana bapfa ibyo babonye byose kirirwa bose rero twebwe ibyo turiko turakora ni gukabura umutima w'abarundi batari bake bumva bashobora gutegera uno munsi iyo bajana igihugu cyabo bakabyiyumvamo ibikwiye guca mu nkureka ibikwiye guca mu kwihutagiza ngo ejo ngo hirya y'ejo abo bantu barakeneye kumenyana kumva igikorwa cyabo bakabyitwararika haraheze imyaka itari mike abantu benshi bariko baraharanira ubutegetsi mu iki gihugu bamwe biciye mu matora abandi baciye mu makudeta abandi bica mu kurwana abandi barabikije mu buryo bwinshi byose barabikoze icyariri nk'integwa ni uko haboneka abantu b'abagwaneza bumva abandi bakabategera bakerekana igihugu iyo kija gusumba kugicamo imigiri kugira ngo bamwe nari wanje ngo abandi n'abansi icyo nicyo turiko turashaka kumvisha abarundi munsi bumve igituma tuzoguma tugowe igihe twoguma twese twibaza yuko tuzokwama ku butegetsi umuntu yariho kuva kuri itona wariho kuva kuri fodebu uriho kuri sendeza kibazo cy'umu myaka amajana abiri azokwama ariho hazopfa ari hakiri ntibibereye ahubwo mbega hakoze imigani ko je nigeze kumwigisha kugira ngo ejo nzotungwe n'uwo mwuga wanjye
reka tubandanye kubw'umuco wanyu Mouvement Orange nikihe muriko murakora nikihe gikorwa muriko mukora mugikora gute kugira mugire intererano muri byo byose muriko muravuga byo gutorera inyishi byo bibazo
yego dufatiye ku bintu bitatu twebwe turagerageza kuyaga n'abarundi benshi kugira tubumvishe ko ingorane iyo bibaza yuko ari ubwoko ari politiki tubumvishe ko atari byo sibyo na gato ivyo sivyo ico nico ca mbere dukora ni guhimiriza abantu kubumvisha ko ingorane yacu y'ukuri ari ukutamenya iyo tuje ni manque de vision mu gisanzwe nk'uko nabivuga ivyo navyo bari bamaze kubimenya bituma bumva icyo bamariraniye kigira kabiri ni gukabura umutima w'uburongozi cyangwa kwitana leadership tugomba ko abantu kuva ku bakiri bato bumva uruhara rwabo bakiri bato bagifite imyaka cumi n'itanu bagenda babimenya bati mbega je mu myaka itatu no mariki bibaze ko bazoza kubivuga bashikanye 60 oya mu myaka 20-25 abantu barashobora kumenya bati mbega je iki gihugu nokinari iki nuko iki bavuye bicaye bibaza ngo hari buzoza kubibabwira abo turakeneye gukabura uburongozi bwabo aho bari kuva ku mutumba ku komini bagenze baduga bumva bati mbega twomara iki ikigira gatatu ni kumvisha abantu batari bake politiki icimaze muribo ntibasubire kuyaga izo nsaka nk'uko twabivuze bagira ati mbega uwo mugambi mu ntaka nimba jiwe nemeye ko ndi umurongozi mwiza inyishu notorera abantu tubana n'iyihe akayimenya akashobora kuyumvisha abandi rero nibyo tugenda turayaga bica bihera kuri porogaramu twateguye ubumere nayihejeje mu kuyandika mu kirundi
reka turayigaruka ko mu kanya widusigurire reka duhe mikro abatwumviriza bashaka gushikiriza ibyiyumviro no kubaza ibibazo turi kumwe na Andre uratwumva
yego ndabumva mwiriwe fite niyo ngabo mwiriwe
mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro
ge cyari intererano mugana akabazo kanyu nzo gashiramwo nashaka kuvuga ku byerekeye izi njyane zo mu Burundi byadutse byavuye ku kiringo ntabwo ari iby'amoko ntabwo ari iby'intara yavuye ku kiringo imanda niyo byavuye kuko iyo bataza gufata kwihagira ubutegetsi imanda n'ibizi ngorane ntizari kuba na gatoyi iyo baza kubyorosha nta ibibazo ntazo twatumishije tuba turi mu mahoro n'umutekano hanyuma nashaka kubaza ikibazo ndumvise ibyo ajejwe mu uyo butumire mbega yogira inama y'aho urwaruka kenshi nibwo ruriko rurakoreshwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba mu makarite nibo bariko baragira ikintu bita kuverifa sinzi ukuntu bakivuga mu Kirundi nijoro isaha zine nta muntu agicaruka nibo umenga basigaye bajejwe umutekano abasirikare n'abapolisi nta jambo umenga bagifise nta muntu numwe akirengana urabona nta muntu kumbure yo ifite utwiwe ashobora kuza ku udufaranga twingwaze kwinywera gacupa babwira ngo taha bugaza amakioske bugaza ibyo byose ngo nimwugare mugende mu nzu ntitwumva rero ubwo rwaruka none yoba ari kararo yorubwira inama iyahe kugira ngo rushobore guhagarika ibyo bintu kuko ruko rurakoreshwa n'abanyepolitike. Murakoze
mu bishure Francis.
Ego cyane yahereye ku cya mbere ngo ikibazo nyamukuru ni manda jewe ikibazo cya manda ndagishyira mu ngaruka mbi mbega ni kuki abantu bamwe bumva umengo iyo manda yarabakijije bimwe twavuga kare ni kudashaka kuva ku butegetsi bitumwa ni iki kutamenya icyo abantu bazomiyuma bataronse manda ibyo byarashikiye n'abatwaye imbere yabo ni kuki muri fudu batashaka kuva ku butegetsi ni kuki itonde itashaka kuva ku butegetsi ni kuki sengeze bidashaka kuva ku butegetsi ni kuki ejo abazojejo bohava abantu kuva ku butegetsi mbega ni kuki abakora imigambi batayivako ni mu mbyira imigambi yose muzi mu Burundi bose abayitwara bamaze bamwe imyaka 70 abandi ngahe ni kuki batavako ni kubera bamabibaza ku icyo bazobeje ubuzi kenshi icyo kintu bafise nicyo rero uyo ni umwe uno munsi tuvuga wa manda byasubiye abantu bagapfa bakababara no mu minsi imeze nicyo tudakosoye rero ikibituma hari umuntu agira ati mbega uno munsi ko jende umushikiranganji ejo ntabaye umushikiranganji n'ubiki akumva ko yoba ikindi kintu kandi agatekana nicyo ikibazo nyamukuru abantu b'abashinga amateka abantu b'abategetsi bose mbega abo bantu bose bagiye barahunga ni kubera iki barafise bamwe ibyo barimwo kubivamwo bivuga ko baca bibaza ko byose bidashoboka ubuzima buhagaze n'ibyo ingorane si y'umuntu umwe ni iya klasi politike nka yose bibaza yuko kugira politike ari umwuga aho kuba hari itorwa ushobora kuba wari umurimyi ushobora kuba wari umwigisha ushobora kuba wari umudandaza abanyagihugu bakagutora bakagushinga amabanga ejo aheze ukasubira muri bimwe wahoramo igihe rero muri jenero za politike wahakuye ubuzima burutaho wahora ntushobora kuvayo byogenda gutakeneye investisma iboneka ituma kariyeri zacu aho tuba aho dukorera hisununura gusumba ibyo bibanza bya politike nicyo ikibazo nyamukuru nayo abo bose babiharanira ibi turiko turabamwo ni ingaruka mbi ko haheze imyaka 10 hari imyaka 20 bashaka ko abantu bayaga ingorane zikuri i Burundi kudashobora guhazwa n'ibiri mu gihugu utabaye umutegetsi ikibazo kigira kabiri avuga ati urwaruka ngo rukoreshwa twebwe ku bwacu urwaruka ntirukoreshwa buri umuntu akora icyo yari mwamenyereye icyo yari hari abantu kuva tukiri abana babwiye urwango hari abana babwiye yuko utagiye gukora ibyo nakakubwira udashobora kuronka icyo yakwemereye ibyo turiko turakora uno munsi bigenda gahoro ibyo navuze ntitumaze imyaka 10 mugabo kibazo ati umuntu tugerageza kwumvisha ati mbega wa munyeshuri uri kuriza mbega we wa muri uriko ubu uri kuja muri ibyo baguhamagara urabizi ko hariyo porogaramu yo gufasha kubika icyanya kiri urazi ko uwo yikora ari ujya nyine akubwira ibyo nyine yoyikora uko ucanye kuri iyi urazi ko igihe ejo yari ahari atagikoze mugabo ariko akubwira ibindi nicyo nicyo kiganiro twe tugirana abantu ubwo rwaruka rero ntiruriko rurakoreshwa na bamwe muri abo bari hejuru bakiri urwaruka bari bameze uko nyine
reka tubandanye
ibyo rero biva mu mutima hakeneye ko abantu tubandanye tuyaga bakumva ibyo bagirira akamaro ku munsi ku munsi n'ingene botorera inyinshi ingorane zabo.
Uwo ni Francis Roero wari umutumirwa mu kiganiro muri Isanga n'umuyobozi wa Mouvement Orange avuga ku ngorane abarundi bafite. Mouvement Orange ni ihuriro ry'ibitekerezo byubaka hagati y'abanyagihugu. Yavugaga rero ko ukutabona iyo abarundi barimo kwerekeza bakagira ubwoba bwo kutamenya uko ejo bizaba byifashe ari byo bituma abantu bikubiraho byose. Icyo kiganiro rero akaba ari nacyo kishoje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rero turabibatumirira buri munsi. Mujye mutugezaho kandi n'ibitekerezo byanyu, mutubwire ibyo mukunda, ibyo munenga n'ibyo mwifuza ko twabaganiriraho buri munsi. Ubu rero mukanya turaba dushoje nyine ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rashid Smith afatanije na Fatuma Karara Arimasi badufashije gushyira hamwe no kubagezaho ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye cyane kwa mwateze amatwi. Mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro birakomeje.